Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Ndakuramukije Oriane, ndaramukije namwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab warasohoye amasanamu ya video aho werekana igipolisi cya Leta Zunze za Amerika kiriko kirarasa. Iyo video irerekana kandi Donald Trump ahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mugambwe w'abarepublikain, aho ashikiriza amajambo yo kwima uburenganzira abo mu idini rya Islamu bwo kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Iyo video yasohowe ejo kwa gatanu na Al-Shabab, ishobora kuba ifise umugambi wo kurondera abanywanyi muri Leta Zunze za Amerika mu gukoresha amajambo uwo Donald Trump akunda kuvuga, ndetse n'ibindi bibazo biri muri Leta Zunze za Amerika bishobora gukwega abanywanyi hakoreshejwe ubuhinga bwa internet. Hillary Clinton nawe nyine wo mu mugambwe w'abademokrate ahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yamenyesheje mu kwezi guheze kumuhari wa Eta Islamique nawe wasohoye video yerekana Donald Trump atyoza idini rya Islamu n'abamizirima. Iyo video yari ifise intumbero yo kurondera abanywanyi biyunga n'uwo muhari. Iyo video biracyatohozwa neza, ariko ikiriho nuko Al-Shabab waronse akaryo keza ko gukoresha amajambo Donald Trump akunda gushikiriza ari karatyoza idini rya Islam. Inyuma yaho iyo video isohokeye, umuvugizi wa Al-Shabab atashimye kwivuga izina, yashikirije ko abamizirima baba muri Leta Zunze za Amerika bakwiye guhitamwo kuva muri ico gihugu canke bakiyunga nabo mu ntambara bise nyeranda. Mu gihugu ca Pakistan naho umuntu umwe niwe yapfuye, abandi 11 barakomeretswa n'ikibombe caturikijwe n'umwihevyi ku mugwa mukuru Kabul ejo ku munsi wa gatanu. Umuhari w'abagwanyi w'abatalibane ntiwatevye kwemanga ko ari wo wagavye ico gitero. Abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko ico gisasu caturikijwe mu kibanza kibamwo abantu kiri ku mugwa mukuru ahasanzwe haba abategetsi kandi hari amazu ashikiramwo ingenzi. Umuvugizi w'abatalibani Zabiruha Mujahidi mu itangazo yarungitse kuri radio Ijwi rya Amerika ya Islamabad yavuze ko ico gitero cyari gitumbereye ku nzu y'uburiro ikundwa n'abanyamahanga. Iryo tangazo rimenyesha ko ico gisasu cyahitanye abantu batari bake, ariko ntirivuga igitigiri cy'abagavye ico gitero. Ico gitero rero gikozwe inyuma y'iminsi abataliban bamenyesheje ko aribo bagavye ikindi gitero cy'abihevyi hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Kabul. Igitero cyahitanye umuntu umwe, gikomeretsa abandi 33. Leta ya Israel naho turi muri Israel, Leta ya Israel yarahaye abanyepalestina ibiziga 23 by'abantu babo bishwe mu ruhagarara ruhitiye muri ivyo bice. Ivyo biziga vyarungitswe mu ntara ya Cisjordania. Abo banyepalestina bishwe kuko bariko bagaba ibitero ku banyeIsrael. Leta ya Israel ikoze ivyo kugira igabanye uruhagarara n'ishavu riri mu banyepalestina. Umuvugizi w'igisirikare ca Israel hamwe n'abajejwe amagara y'abantu muri Palestina bamenyesha ko ivyo biziga vyatanzwe ku munsi wa gatanu. Leta ya Israel ntimenyereye gutanga ibiziga by'abanyepalestina iba yishe bagirizwa ibitero baba bakoze. Abagwanyi nabo bashigikiye leta ya Yemen, turi mu gihugu cya Yemen, bamenyesha ko bishe umwe mu ndongozi za Al-Qaeda bamwicana n'abandi banywanyi babiri ba Al-Qaeda. Iyo ndongozi izwi ku izina rya Al-Abi Al-Rab yari arongoye sentare y'umuhari Al-Qaeda mu ntara ya Adra muri Yemen.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu arico Kira, kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika ukugwanya ndazindaro ku mashure kuracara ikibazo nkora mutima ku isi nzima imvo nyamukuru n'ubukene buhanze imiryango butuma abana babigeme bahendeshwa uburyo bw'amafaranga hamwe n'ibisayangana nk'uko UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi ryabishyize ahabona mu mwaka wa 2010 ugutandukana kw'imiryango gutuma abana biga batari kumwe n'ababyeyi Nindi siguro ituma bigeme batwara inda bakiri bato na cyane cyane mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara nk'uko bibandanya bivugwa na UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi mu Burundi ibice 11 ku ijana by'abigeme batwara inda bafise hagati y'imyaka 15 na 19 ivyo biri mu kigwa cakozwe n'ubushikiranganje bw'amashure y'intango ayisumbuye n'imyuga hamwe no kwigisha abakuze gusoma no kwandika co mu mwaka akawuyumbi 2010 ubuyobozi bw'indero mu ntara zose bwarahagurukiye rimwe kugwanya iyongerekana ry'ibitigiri by'indazindaro kukaba nkako abigeme 4760 nibo batwaye inda bakiciga mu kiringo kiri hagati y'umwaka w'2009 gushika mu mwaka wa 2012 nkuko biri mu cigwa cyo mu mwaka wa 2013 cyakozwe n'ubushikiranganje bw'indero kivyerekana tumenyeshe ko mu Burundi umunyeshuri atwaye inda yishushu atarekuriwe kubandanya amashure yiwe n'imiburiburi imyaka 2 irahera uwavyaye atarasubira kuronka uruhusha rwo kwakirwa mu mashure yegukira leta nkuko inkuru dukura mu bushikiranganje bw'indero zibivuga nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kiracu uyu munsi turabira hamwe ibijanye no kugwanya inda zindaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro akaba ari umunezero niteka kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro ganiro cyacu nyezina tega matwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo kwishure gisumbuye rya Busiga mu ntara ya Ngozi kuri micro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico kogwa kugira ntiyagira umunyeshure numwe asubira gutwara inda akiri ku ntebe y'ishure ruganira na mugenzanje Ana Eve Irankunda
abantu bazanye ibintu by'udukingirira bo bikura nibaza yuko ariho beshi bagukoresha nabi bo bukura bwego cabaza barihangana
abarezi boza barabahanura bakaza barihangana bakarindira bakamara amashuri
abavyeyi twabafasha kuza turabafasha gukora ibikorwa tukirinda kuguma tuyerera twangara
bahimiriza abantu bose yuko kizira gusambana n'abandi ikindi cokurikira ni uko twokwihangana kandi bagahimiriza n'abantu bose kurya batanga udukingirizo bakacugabanya
nuko nyene boza bahimiriza n'abajya abantu batarabimenya nyene tukajijuka cyane rwose hama rero natwe tukareka ingene twoza twigisha abantu
abantu b'abakobwa cyane cyane bwo kwirinda cya kabiri nacyo boreka gutaha ijoro kubera bashobora kubafata ku nguvu
kene kintu wo kivuga utarinze kuja gukururana na gukururana
birya byo kuja gutembera nkuko oya kubera rivya bikwega ubusambanye bakabyirinda bakaza barafasha abavyeyi muhera
cyo no terera akuru kubakobwa nka harya abavuga ngo bagiye gutembera bagahurirana n'umusore bisaba yuko bagenda bikwijije kuko kujya kuntu bagenda bambaye utujipo duto duto canke utundi duhuzu abahungu bituma baca bagenda nyene bose babiyumvira ugacusanga na umuhungu araje kumuraba ugacusanga asanze yambaye ya mpuzu ugacusanga bagiye mu byaha bagize ingeso mbi wa mukobwa ugacasanga atwariye hinda
Okwihe kwihebura kuvuye ku vyiyumviro vya Kazoza biratuma umunyeshuri atwaye inda agira intuntu mu mutima nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada. Ivyo kandi vyunyugwa n'akabonge kajanye n'uko ubuzima bwahagaze kandi yarizeye uburaro n'uburamuko mu bumenyi yo kuye mu ishure nk'uko UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi ribimenyesha. Iyindi ngorane nuko isoni z'umurengera zishobora gutuma abana babigeme batwaye inda badasubira gusaba abavyeyi babo kubashigikira gusubira mu ishure. Ivyo bikava ko atabagifatwa nk'umwana nk'abandi mu muryango. Ikindi nuko iyo abigeme bavyaye bagerageje gusubira ku ishure bakumigwa n'urunganwe. Inkurikizi kuri bamwe muri bo biranashika bakiyumvira guheba ishure burundu nk'uko UNFPA ribimenyesha. Kugira twumve neza ibijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure, reka mugenzanje Ala Ivira Nkunda adushikane mu ntara ya Ngozi atubwire uko vyifashe.
Ugwaruka gwabigeme go mu mashure yisumbuye agize intara ya Ngozi ruzi imbere mu gwashoboye kwirinda gutwarinda rukiri ku ntebe y'ishure no mwaka w'2014. Ibitigiri vy'abatwaririnda ku ntebe y'ishure vyavuye kwijana na 184 bimanuka kwijana n'intwi. Ivyo bikava ahanini kuguhanahana amakuru ajanye no kurinda abigeme inda zishushu atangwa hagati y'amashure hamwe no mu kibano nk'uko vyemezwa na Mama Mathilde Keza Mahoro arongoye ishure gisumbuye gibusiga. Ugufatana munda kw'abajeje indero ningira kamaro mu guhimiriza abana gutahura ivyirondoka rijanye n'amagara meza mu ntumbero y'ukwirinda gutwara inda batifuza. Désiré Nitonde arongoye ibiro bijeje indero mu ntara ya Ngozi aratuyagira.
Muri no ntara ya Ngozi ayo marezo rero akabaye nayo afasha mu bijanye kwigisha no gufasha abanyeshure bamenye ibijanye n'ubuzima bwabo bujanye n'irondoka.
Inyigisho zitangwa mu mashure zirafasha abana babigeme guhitamwa ubuzima bwo kwiga. Uburyo mwe nubwo buhakajyo abanyeshure guhanahana ivyumviro ku ngorane zishikira umwigeme yatwaye inda y'ishushu aciga. Kugivyo Elise Nizigama yiga ku ishure rya Busiga yigiye inama yuko utazokundana n'umuhungu bimwe bita copinage ataraheza amashure yiwe. Vyongeye ukurengera ubukene n'iyindi mpanuro abigeme baronkera mu maclub ari ku ishure nka Stop Sida n'ayandi ajaye no gukingira ibidukikije. Abigeme babona ko uburyo bwo kwihangana bigishwa ari kirumara kuruta ubundi bwose mu kwirinda inda y'ishushu. Dutega amatwi Beatrice Nshimirimana ari mu mwaka w'12.
Biranezera rwose kubera nyene ndumva yuko ari byo kubera umuntu ataye amashuri si byiza.
Mu bihe by'uburuhuko abigeme baratekerwa impanuro zijanye no kwiyubara gutwara inda. Aho ni mu gihe mu myaka iheze abana baza ku ishure bafise inda bakiga nk'amezi atatu atawubica nikanda nk'uko bivugwa na Mama Mathilde Keza Mahoro arongoye ishure gisumbuye gibusiga. Amanama hagati y'abavyeyi n'abarezi b'amashure ningira kamaro mu guteza imbere indero y'abana. Iyo ikaba inkurikizi yo kubahura abavyeyi kubandanya baganira n'abana babo ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina mu miryango nk'uko inkuru dukura kuri Risebusiga zivyemeza. Impanuro yo kwikwiza mu nyambaro irashobora gufasha umwigeme aciga kudakwegwa kwegwa mu buhumbu n'abasore. Menedor Ndayisaba umunyeshure yiga kuri Risebusiga avuga ati:
"Batwigisha kwikwiza je byarangyoheye cyane. Imana iramfasha nze ndinde mara mashure haratwari ndayinda nze ngeraho nishikanye n'abavyeyi baze babone yuko aho narerewe ku ishure bampaye inde."
Ibintu biruko mu giha bigeme bidoga ko akenshi iyo umukobwa atwaye inda yirukanwa wenyene umuhungu akabandanya amashure. Kubgivyo abarongoye amashure yisumbuye babona ko ubushikiranganji burabibijanye n'amashure bukwiye gufata ingingo zotuma bose bahanwa kugira ngo bibere cigwa abanyeshure bose muri rusangi. Ugufasha abigeme kwirinda gutwara inda bakiri ku ntebe y'ishure vyoshigikirwa no kwamaruronswa impanuro zikwiye. Twumvirize mama Matilde keza mahoro arongoye ishure gisumbuye gibusiga
tukabitaho tukama hafi y'abana kenshi tukababwira ibijanye n'ubuzima intamba mishobora gushika mu gihe wo kwisuka muri ivyo bintu na cyane cyane ko arabitwaririza ubuzima bwabo
tumenyeshe ko inyuma y'intare ya Ngozi yabaye ya mbere mu kugwanya inda kubigeme bakiri ku ntebe y'ishure ikurikirwa n'amashure agize intara ya Makamba na Rumonge
umunyeshure w'umuhungu Yohana waco kimwe n'umukobwa mu gihe bigaragaye ko ari we yatwaje inda uwo mukobwa ivyo vyoheza bigakaburira urwaruka rw'abanyeshure kwiyubara ku rugero rumwe nkuko amashirahamwe atandukanye nka nturengaho abisaba tumenyeshe ko abana babigeme akenshi batwara inda giturumbuka ivyo bikava ahanini ku bumenyi buke bafise kuvyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza nkuko UNFPA ishami rya ONU yitayigwirirana ry'abantu ku isi ribandanya ribivuga uruhara rw'abavyeyi mu gushigikira abana babigeme bishitse bagatwara inda goba ngombwa kukaba nkako kogabanya ingorane nkizo kwikumira canke gusubira inyuma mu bijanye n'ubwenge nkuko bihanu n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada kugira ngo twumve neza ibijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana babigeme bakiri ku ishure tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu mediatrice Nibaruta aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Mediatrice Nibaruta ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ni gute byogenda kugira ngo yaba bavyeyi yabakwishure bashobore gufasha umwigeme kwirinda gutwara inda yo kundaro akiri ku ntebe y'ishure.
Umwana yateguye hakiri kare ukashiraho ubuzima bwo kuganira n'umwana wawe cyane cyane ku bintu bikomeye cyane bijanye n'amabanga mpuza bitsina n'ibintu byirondoka ashitse ahantu ufisanga ashobora kwifata akirinda kugendana n'abandi bantu bashobora kumukwegera muri izo ngeso zitandi.
Sanga kensha bigisha bashimikira kubijanye n'inyigisho z'ubumenyi imwe na rimwe bakibagira kubabwira ibijanye n'irondoka rije n'amagara meza ivyo bishobora kubikibazo yuko abo bana bo banyeshure bishagu shika kugatwara izo mbanga
yashitse ku ishure mwigisha nawe bavuga bikenye usanga azicagomba gukora n'icyo atagomba gukora
hari n'igihe usanga uyu mwigeme baratwaye nda yishushu abavyeyi baramutoteje ivyo bishobora gushika abikorana n'amagara yiwe
umuvyeyi atoteze umwana wiwe cyane kubera yatwaye imbanya tivuza niko uwo mwana ashira no kuvyara n'iyindi agasubira agatwara n'indi mbanya canke agaca hitamo kugira ubuzima bumwe b'abakobwa badandaza imibiri kwihebura rero ni ikintu kibi cyane umuvyeyi n'ivyo abonye umwana we yavyaye imbanya tivuza birababaje mugabo rimwe na rimwe hari gihusanga n'abavyeyi bafise mu ruhara kuko uwo wamuganirije ugomba kumubwira ibitagenda neza ntiwamuhaye umwanya ntiwamwitwararitse kumbure nawe wamubyaye utamwifuza ugashyira muri we ibikomere bishobora gutuma ibikomere umuntu afise birashobora kumutuma agomba kugira amabanga mpuzabitsina ku rugero runini cyane
mediatrice Nibaruta ndabakenguruki
nanjye ndabakenguruki
ze ala ivira nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo ka Natasha ganura abana babigeme kwirinda gutwana inda z'indaro
imbanye kumwana umwigeme n'umutwaro kubuzima n'umutwaro kumujyango n'umutwaro kugihugu tudugaruka Zima gacu tutegure kazoza gacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha
bariko baratwumviriza ku ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye no kugwanya inda z'indaro ku ntebe y'ishure gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu ukubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
Iyo bavuga ngo umukobwa aracyari sugingo bashaka kugira.
Gira bavuga yuko umukobwa ari sugi nuko atamusi n'umwe mu buzima bwiwe ararangura amabanga yamubatse.
Mbaza ndakwishura.
abahungu birashoboka yuko babaho bitwa isugi
yabaho yuko bashobora kubaho mu buzima bwabo ari sugi kuko atamusi numwe nawe nyene ararangura amabanga mpunza bitina
mbaza ndakwishura
bishitse ugatwara indawo bigenza gute kugira ugira amagara meza
ukwitwararika gufungura wisunze yuko wibungenze ukajya neza ibigereranye ya migwi itatu yifungurwa ikaboneka mu mfungurwa zawe za misi yose ukaruhuka kuko umenye kutari wenyine ufise ikibondo kiri mu mbanyi iwawe
mbaza ndakwishura
ugenda gute kugira ngo umukobwa ashobore kwirinda inda akiri ku ntebe y'ishuri
nibaza yuko atokwitwararika ibyo byo gukwegana n'abahungu muri ico gihe ari ku ntebe y'ishuri akamenya ikintu yifata kugira agume yitwararika iby'amashuri by'abahungu ntibimusamaze ngo weze mu mutware mu ntumbero atari yipfuza
Waruka n'umunyene muganga anita munyana arashishikara kubanya isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze kugace ka kabiri kivyo bibazo mbaza ndakwishura
twokingira gute abahungu mu kutabatwara mu buhumbu
nkankeka yuko bavye bafise uruhara rukomeye cyane rugafashwa nabarezi hajya kwishura irondoka rijanye n'amagara meza ari muhira bakabiyaga bakabaha inyigisho bijanye biraheza kamwereka inkurikizi zishobora kuvamo iyo yigenje nabi
mbaza ndakwishura
none nyimba bishika kayitwara kirisuki mwishogiye mu kuyivyara biraheza bikoroha canke byo babigenda gute
cambere cyo kumenya nuko ubusugi bwiwe gaheze umunsi arangura amabanga mpuza bitsina hamikindi imbanyi itegeganyijwe yuko bayikurikirana kuva igisanka gushika umunsi ashikana ikibondo yari yiteze rero muri ico kiringo cyose umuganga aramukurikirana aramusuzuma bagaheza bakamenya kuko baba bayaze n'umugwayi wiwe ukuntu azo kwibaruka kandi murazi yuko babonye yuko bitari ko biragenda neza baheza bagafata iyindi ntumbero kugira wibaruke udasinzikaye
mbaza ndakwishura
kiyoto mfise kubera iki abahungu keshi bahiga abakobwa hama akadaho kumaza nk'ibintu hama humu koga kemera munyuma nk'abantu bashavuga ati ngo mukoga niwe inkwezi yakarongo niwe yamukweze ni kubera iki
umuhungu arashobora kwiruka inyuma y'abakobwa ariko aronse umukundira inkurikizi zibonekeza ari ya mada y'ishushu akunda kuboneka ege kibabaje nuko abakobwa aribo bahanwa cyangwa aradisha mu bihimba vyirondoka bikamusinzikareza ubuzima be n'ikibondo ciwe yibungenze
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze kugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo mbaza ndakwishura
dufatari nkarise yeri mixte te akabahungu n'abakobwa bateranye kubera iki dufatye nk'umuhungu ufise yo nk'umusheri wawe mugakundana hama kagutera yinda ni kubera iki hashobora gutaha umukobwa wenyene umuhungu ntibamwirukane
umukobwa ni wakunda kwirukana kenshi na kenshi kwere ku bwa mbere kugira bereka abandi yuko n'ubuzobikora ariyo nzira azocamo bari bakwiye naguhana abahungu kuko nabo nyene bashobora kuguma bigira inyifato itariyo bisamaza bagashishikara baterinda abandi bakobwa kuko bazi yuko atakibakorako bagahanirwa bose hamwe n'abari inyuma yabo bamenye yuko atari byiza kwe kwitwararika kwigenza neza no kwereka inyifato nziza bateye babo bari inyuma
mbaza ndakwishura
Beriki umuhungu aguhenda ngo urumusheri wiwe none ikibako ikwemeza yuko agukunda kandi agukunda agashaka ko mujya mu nzira mbi abagukunda canke n'ugwa nk'abagufitiye
yaba ari mu kurangura amabanga mpuza bitsina ariko kigaragaza ngo urukundo umuntu yo kwibaza ibibazo byinshi nico gituma abakobwa n'abahungu bakwiye gufata umwanya wawo ukwiriye bakaraba by'ukuri icyo bashaka gushikako n'acane cyane ikibereye ubuzima bwabo n'amagara meza yawo
mbaza ndakwishura
Nane ni kubera iki iyo umukobwa abonye umuhungu aje kumusaba kopinaje aca mwemerera azi yuko amujanye mu ngesombi
abavyeyi n'abarezi bakwiye kubaba hafi bakabaherekeza kugira ntibaje mu bintazi nukwitonda bakobwa mukamenya ukuntu muvyifatamwo kandi murafise abavyeyi hafi yanyu mubaganirize mubasabe impanuro mubasiguze kugira ngo mugire
muganga Anita Munyana kuri izo nyisho hayugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo ka Natasha gahanura ugwaruka kwirinda gutwara inda zishushu abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni Nkunzimana Alexis wo muri commune Gishubi yatwandikiye abazi bijanye n'indwara y'imibango ifata abana bakiri bato kandi baba bavutse bakomeye abaza ati ni giki giteri yo ngwara mbegirakira muganga Anita twishurira uyu munywanyi
indwara y'imibango ni indwara by'ukuri kunda kwibonekeza ku bana bato bato na cyane cyane bagiye baratangura gutambuka kenshi aho bitegwa nuko umwana bamuhase agatambuka hakiri kare cyangwa ugasanga wenye na magufa yiwe birashitse agahindukira rero iyo umwirukanye kwa muganga barabikosora bivuye kuri babaganga bagira mu kugorora imitsi canke kwa muganga bakamushako isima iyo babonye ko bikenewe kugira ya maguru basubize ku murongo mbere bikajanya na bya bindi bita kinesitherapi no kuvuga gukurikirana n'umuganga yanonosoye kugorora imitsi kugira byose hamwe ari yo sima ari n'ukuntu bategeza kuvyifatamo bishobora gutuma umwana akira burundu mukamutwara hakiri kare ya magufa atarakomera bagahasubira kaha inzira
Umunywanyi wacu wa kabiri ni Nduwimana akaba yanditse avuga ko iyo ariko ararangura amabanga yabubatse n'umugore wiwe acamubwira ko ariko arababara mu ruhago kandi acagwara akabaza muganga ico bivako muganga Munyana gira ko mutwishure na Nduwimana
Nduwimana ndumva yuko ari kibazo kikuraje ishinga icambere nibaza yuko mukurikira kwa muganga na cyane cyane kuri abaganga bitaho abakenyizi mukayaga bwambira abanje gusuzuma umugore wawe hama muraheza mukayaga kuvyerekeye muri umwanya wo kurangura amabanga yabubatse kuno vyagenze ibyabaye nibikurikira byose azoheza babere umuco kuri yongwara y'umukenyizi wawe
Alexi na Nduwimana turabashimiye hamwe nabandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanyisiguro kumwibutsa yabasokuru uno munsi uvuguti ushaka keza arakigura bikubwiye iki
Ariki baba gashimya okeza ugacha wemera ugakamba kamba mpako karoze
bikubwiye iki
Ushakeze nakigura bisigura yuko wabonye akantu keza gushimishije wemera kwiruka ngamako karose
bikubwiye iki
Ushaka keza rakigura ne kuvuga ko washinye ikintu uragerageza uburyo bwose kugira ngo ushobore kugishikako
Arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi.voa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 309 151 canke kuri 79 90 93 90 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana Inamahoro nkabanda basezeye ndabifuriza guhimbaza neza iminsi mikuru irangiza umwaka naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
Mwaramutse neza dususuruke. Mbanje ariko kubifuriza umwaka mushya muhire mwese uko mungana, maze kandi munyemerere uyu munsi twumve umuziki wa Bonane wonyine gusa. Duhere kuri Bonane ya G Stone.
Lulu G Stone Lulu Rota Bro La 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 oh Body what to yeah yeah Oh hey in this and this a cool in this shooting now my vibe me everybody put your hands in the
Amerika ikiganiro cy'umuziki turumva indirimbo za Bonane. Mukurarinda Alain uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Alain Muku afatanije na Asumta basubiye mu ndirimbo Bonane ya Orchestre Impara. Nimwumve iyo njyana.
Bonane,
na
peru biruko,
Murumva indirimbo za Bonane ku ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke, izo na Mecika nabo bati turangije umwaka.
Turangije uyu mwaka duhumekane neza dushimire Imana iyo tubikesha. Turangije uyu mwaka duhumekane neza dushimire Imana iyo tubikesha.
Abasaza n'abakecuru turangije uyu mwaka, urubyiruko rwose turangije uyu mwaka, ibire na byose turangije uyu mwaka, muri byose twakoze ntegende neza cyane twateye ina shamuri byose habita byimana tuzahora tubibuka abasigaye bose dushimira Imana cyane turangije uyu mwaka turi ku isi ya bazima duhumeka humuka
turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira Imana iyo tubikesha. Turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira Imana iyo tubikesha. Turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira Imana iyo tubikesha. Turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira Imana iyo tubikesha.
Umwaka urarangiye dutangiye hundi twidagadure dutekereza imishinga yindi dushakishe ubuzima bwiza bundi tuzadutegurira umwaka wundi. Uyu munsi twahuye turi imbaga nyamwinshi duhaguruke twese tubyine turi benshi
tubyine tukate nta mahirwe arutayo kuba tugejeje uyu munsi ntacyo twatanze nta mpamvu n'imerero yo kutayishima Imana warakoze Mana.
Umwaka wose wacu
turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira Imana iyo tubikesha. Turangije uyu mwaka duhumeka neza dushimira Imana iyo tubikesha. Wow wow ture tunywe na jami zetu tufurahi.
Ikiganiro cy'umuziki dususurukiye ku ijwi rya Amerika. Bonane mwese mwese, uyu munsi rero turumva indirimbo za Bonane na Orchestre Les Fellows yadusigiye icyo cyifuzo.
Hey.
Muracyumva ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke, ikiganiro twahariye indirimbo za Bonane uyu munsi. Kimwe na Les Fellows, bagenzi babo nabo bo muri orchestre Nyampinga badusigiye Bonane.
Tubuzima kagira mahoro mazuki shiruki zana bese muvandi meru muziki uyu mwaka mushasha uguteza indi ntambwe mu majyambere uyu mwaka mushasha uguteza ingufu ukora ubyitayeho Katurangije wawukoze miki muvandimwe nihutirangayeho uri bonane wiheme wishimane nabawe ariko kandi mudacunge urugomo wishimane nabawe Kani mufate nindi miga mimisha Shasha uguteza indi ntambwe mu majyambere uyu mwaka mushasha uguteza ingufu ukora ubyitayeho Muhire bavandimwe
bonane
umwaka w'amatanu uki Nyampinga yifatanije namwe kubonane wakimuhana kazi mvuri hise muvandimwe wanjye yamfashanyo ya sedata wanjye ese ko yahindutse nzareba Iyo nzaziza sangu fitichi dore dore uwo mugambo ufate bonane
bonane
umwaka muhire bavandimwe
bonane
umwaka w'amatanu uki
Nyampinga yifatanije namwe kubonane
wawe dori umwaka wose ntiyaruhutse weje atavaho ahunga abanyumunezero wawe mesegaye gira mama wanjye kurya ugira so yitirwini ubwo se umufatiye mugambi ki bonane
bonane
umwaka muhire bavandimwe
bonane
umwaka w'amatanu
Fatanije namwe kubonane
Nyirahungwa wawe warananiwe mazara kukura Dore abana mu rugo barakeye kandi barakina Mbese ga mugabo mbe yewe ga musore Nkundwa kazi wawe kakadokeza ntakazira Nakaraurekeza akimara gishyika yihitiyemo ariko ye ibyiza sibyo gusa dore hari n'umuziki wa nyampinga bonane bonane makamuhire bavandimwe bonane umwaka wa matanu ubuki nyampinga yifatanije namwe kubonane
Bonane umwaka mushya muhire nongeye rwose kubifuriza ibyiza by'Imana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Nanone dore umwaka urashize kandi ntundura kaje tongere twishime Andarite tukaba tumije aya magingo Nanone ndoruma kurashe kandi ndura kashe kubere twishime tunezerwe twishimire Imana nagasa kizuwa ndarite tukaba tumije aya magingo naje patanze Babo ukona waka kuranga Naje patanze mu kunde turame abataragita yo mahirwe wosi kubabo ukona waka kuranga Kwenturenzeho Kwetu renzeho, kwi nagadwe, kwe meru